Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya wa makuru mu Kinyarwanda duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Urakoze Jeffrey. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Repubulika ya Centrafrika yayirungikiye umukomanda wo mu migwi irwanya leta yagirizwa ivyaha byo mu ntambara n'ivyo guhohotera ikiremwa muntu. CPI yavuze ko Mahmoud Said Abdelkani w'imyaka 50 yararongoye urunani rw'imihari y'abarobere ba Seleka rugwiriyemwo abayisilamu mu ntambara muri icyo gihugu yatanguye mu 2013. Ubwo bwicanyi bwahuje umuhari Seleka n'utugwi tw'abanyagihugu birwanira ku gatwe kabo bagizwe ahanini n'abakristo bashyigikiye uwahoze ari perezida François Bozize biswe aba anti-baraka, akekwa kuba yarakoze ibyaha birimwo gufunga inzirakarengane, kuboreza igufa abanyagihugu, kunyuruza abantu ubutakigaruka n'ibindi byaha bitokorerwa ikiremwa muntu. Said yitezwe ko ashika ilahe mu Buholande ku cyicaro cya CPI kuri uyu wa mbere nk'uko umuvugizi wayo yabivuze. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri leta ya perezida Joe Biden bavuze ejo ku munsi w'Imana ko utwigoro twa leta ya Amerika two gucandaga amamiliyoni y'abantu urucanci rw'umugera wa corona turiko turagenda twikwega, ariko bavuga ko bafite ibyizigiro ko isekeza barimwo ryo kugwanya uwo mugera rizotanga ibyamwa byiza mu mezi atatu ari imbere. Xavier Becerra, umushikiranganji wa Amerika w'amagara y'abantu, yavuze ko leta ihitiye yabasigiye imigambi idakora ko ubu bariko bashyira ibintu ku murongo mwiza. Yavuze ko ibibazo bihari bitazokemurwa vuba bwango, ariko ko hari ibyizigiro ko Amerika ishobora gusubira mu buzima busanzwe. Perezida Biden yihaye intumbero yo gucandaga amamiliyoni 100 y'abantu mu minsi 100 yiwe ya mbere ku butegetsi. Kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika ishikiriza ko gushika ubu igihugu kimaze kuronka barenga imiliyoni 25 banduye hamwe n'abarenga 417 bamaze gupfa, ibitigiri binini kuruta igihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Tukivuga kuri uyu mugera, Isirayeli yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko yafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo cy'indwi indege nka zose zinjira n'izisohoka igihugu mu ntumbero yo kuzibira ikwirakwira ry'igisanira cy'umugera wa corona giheruka kwaduka. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere byavuze ko iyi ngingo itangura gushyirwa mu ngiro isaha 6 z'ijoro z'uyu wa mbere ushira uwa kabiri, igumizweho gushika ku munsi w'Imana. Mu gatondo ko ku w'Imana, umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yatangaje ko leta yiwe yasanze uwo mugera w'igisanira cya COVID-19 uri kuragurirana mu gihugu. Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko bongeye gufata abarwanyi b'abatalibani 600 bari barakuye mu busho igihe bari ko bashira mu ngiro amasezerano y'amahoro hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'uwo muhari. Umuhanuzi wa Afghanistan mu mutekano mu gihugu Hamdullah Muhib avuga ko abarwanyi baciye basubira ku rubuga rw'intambara kugaba ibitero ku basirikare ba leta no ku basivile. Muhib yabwiye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Kabul ko leta yiwe atabandi batalibani izosubira kurekura. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid we yarahakanye ibyo byagirije ko abarwanyi babo baciye basubira ku rugamba canke ko 600 muri bo bongeye guhagarikwa n'abategetsi ba Afghanistan. Abategetsi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batewe ubwoba n'umutekano ubandanye utosekara mu ikambi y'impunzi ya Al-Hol mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya, inyuma y'ubwicanyi bwikurikiranije hagati y'amatariki ya mbere n'itariki 16 ku kwezi kwa mbere.
Urakoze Alois Bigirimana kutugezaho ayo makuru. mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda. Aho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aragenda ahindura bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe leta ifitemo imigabane. Impamvu ni iyi?
None amahera bayashyira he binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushyika ku muplante nibo bayari. Rero nababwiye ko ubu tugira tubifate tubirondo irindi shyirahamwe tubiha, hanyuma nabo bace bataha bace bataha bandi bananiwe.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aho mu Burundi kandi ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ejo ryashyizeho umunyamabanga mukuru mushya.
Uca mu makanda y'inzovu ugakira urume. Iki kibanza cyahoramwo nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye. Ubu ni ukuramiriza, tuzobandaniriza aho yaragejeje. Ntitubitinya rero, tuzobikora kandi dufashijwe na mwese abagumyabanga.
Reverien Ndikuriyo warayatorewe uwo mwanya. Aya makuru n'ayandi turagarukaho mu kanya. Maze kubabwira mu ngingo z'ingenzi, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aragenda ahindura bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe leta ifitemo imigabane. Arabashinja kuyobora nabi bigatera igihombo. Uyu munsi ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi ryabateguriye inkuru ku bijyanye n'ishyirahamwe Regideso ritanga amazi n'amashanyarazi. Turagezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ariko atangiye ikiganiro ku bamenyesha makuru no ku banyagihugu mu mpera z'umwaka uheze umwaka w'2020, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yagabishije abarongo yamwe muri ayo mashyirahamwe. Itunganywa ribi rituma ayo mashyirahamwe akora homba biri mu vyo Perezida Evariste Ndayishimiye arega abo barongozi n'abo bakorana.
Murazi ko nabo nyene tubamaze ku minsi Regideso na Onate bajya nababwiye nti aha mwebwe murazi yuko mwese kuva ku mukuru gushika ku muto bose bariko biba abanyagihugu. Gute abenegihugu bashize umutahe muri iryo shyirahamwe kugira ngo riborohereze bafata amazi n'amatara bayaha Regideso, bati wewe bari wewe ubitunganya ku neza ya twese kandi aya mahera mwinjiza abariyo nyene leta izokikoresha kugira ngo yungure n'ayandi mazi n'abataranonga abarongo batwaye amazi n'amatara byose acabigira gwabo. Abakozi ba Regideso none amahera bayashyira he binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushyika ku muplante nibo bayari. Ni ukuvuga ni umugwi wagiye hamwe ucudutwara amatara n'amazi baratwara barabitwiba. Rero nababwiye ko ubu tugira tubifate ibintu byacu tubitwara amatara n'amazi tubirondo irindi shyirahamwe tubiha, hanyuma nabo bace bataha bace bataha bandi bananiwe. Hariho wo zawumva mvuze uko ngo sendika zishyize zitonda. Izo sendika nazo zaza kuzibaza amahera yacahaje y'abenegihugu ko njeje kuburanira abenegihugu. Izo sendika nizaza nzozibaza. Ubu rero namwe murimwo kuko mubaye ariye murimwo amatara n'amazi byanjye.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyarindiriye ku kwezi kwa mbere kuno mwaka 2021 kurangira adahinduye ibintu muri ayo mashyirahamwe. Evariste Ndayishimiye aherutse guhindura umuyobozi mukuru wa Regideso ishyirahamwe ritanga amatara n'amazi. Habonimana Simeo aherutse gusubirizwa mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe Regideso ashima uko iryo shyirahamwe ryari ryifashe mu by'ubutunzi muri kino gihe. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru ku munsi wa kabiri w'inondwi ariko abisikanya n'uwamusubiriye, Habonimana yasiguye ingene umwimbu waduze afatiye ku kuntu yabusanze.
Ishyirahamwe ryari rifise amafaranga make ku makonti muri yaridi ibihumbi 180 arenga. Ryari riteraniye abanyonyi batandukanye imiliyaridi zishika kuri 38 1,700,000 arenga. Ishyirahamwe ryari riheraniwe imiliyaridi zishika kuri 26. Twarashoboye kwishyura amadeni ishyirahamwe ryari riheraniwe. Ishyirahamwe nta deni rifise ku makonti. Amafaranga arahara akwiye menshi ashobora kuba ashobora no kuri miliyaridi 12. Leta iherana ishyirahamwe miliyaridi 16, ku buryo rero ayo mafaranga ashoboye kuribwa ishyirahamwe rishobora kuzorangura imigambi yaryo gukwiragiza amatara n'amazi atankomanzi.
Uwo yahora arongoye ishyirahamwe Regideso atemera ko ishyirahamwe yahora arongoye rigeze ahatemba afise imigambi avuga ko asigiye wamukoreye mu ngata, harimwo kugwiza umuyagankuba n'amazi.
Janye n'umuyagankuba turiko turagerageza muri bije y'uno mwaka ko amakaritsiye menshi gisagara cya Bujumbura yojamwo umuyagankuba. Amakonteri yo gusubiriza amakonteri yapfuye cyane cyane mu matara, kandi tugakuraho n'ibyo by'amakonteri bya kera zisaba ko umunywanyi barinda ku mafakitire. Hari kandi n'ugutunganya gushasha ishyirahamwe mu buryo bwa kijambere, avuga amaordinateri 500, hari amakonteri 600 akoze mu buhinga bwa none bita konteri intelija azohabwa abanywanyi 600 bariya batwara umuyagankuba mwinshi, ku buryo dushobora gukurikirana no kubaha amafakitire bidatevye. kintu gikomeye cyane ubu ni kuzokurikirana cyane usubiramwo itunganyo y'igisagara mu bijanye n'amatara.
Jean Albert Manigomba agiye kuramutse gushyiramo Régis des Eaux na vyinshi yashikirije mu gihe cy'ibisikanywa ku burongozi bw'iryo shyirahamwe rya leta, avuga ko agiye kubandaniriza hundi yaragejeje.
Nzobandaniriza aho yaragejeje kugira tuterinde intambwe aho baharabaye akagora nariho hose nzobishoka byose ndabikomashobora ugaturira imisi nzobwira icyatuzo ngo nzobazarabaye sinovuga ngo ubuhinga ngiye kugira ubunyere sindabona izo ngorane na taktike nzokoresha izoboneka maze kubona izo ngorane.
Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko usubiriza umurongozi mukuru wa Régis des Eaux bidasigura ko rica rizamuka byoroshe. Uwo muyobozi mushasha ategerezwa ko bafise indinganizo nshasha agiye gukorera ko. Faustin Ndikumana ari muri abo bahinga mu by'ubutunzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bimwe mu byo baba biri ku rutonde rwo kuvyura iryo shyirahamwe rivuga ko ryo bariri mu yariko aratembagara.
Ibijanye n'ingeri z'amafaranga bimeze gestion financiere aramadeni rifise canke abo rifitiye amadeni naryo nyene bakaraba bimwe bya comptabilité bikora gute mbega za comptabilité analytique zituma umuntu abona neza ibyo ashyira mu kugira amatara canke amazi aboneke abone ko ashobora kunguka ibyo bita coûte production. Ibijanye n'abakozi batunganije gute inkwere ziba zingi n'abakozi batunganijwe ibijanye n'ingene urudandaza rugenda gestion commerciale iby'amatarification kuraba vya provisionnement ingene amasoko atangwa ingene bigenda ica provisionnement ingene ishakugura ibintu hanze ingene amastock abitse ko ari muri securite atabusuma taki ingene vya informatique bitanga information zikwiye bya vya systeme informatique n'ibijanye na za gestion technique vy'ubuhinga ingene amatara n'amazi bitangwa no kuraba byo bita risk kuraba ibintu bishobora kuvangamira ishyirahamwe umwanya uwari wowe.
Ibyo bimaze kuja ku rutonde uwo muhinga mu by'ubutunzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibica bikurikira.
Ivyo rero bimeze kuba byasuzumwe haca bico bita plan d'affaires. Plan d'affaires ni ukuvuga ati dufatiye ku ngwane twabonye muri iryo shyirahamwe ingene bizogorogwa mu kuraba itunganywa rishasha mu kuraba mu muco transparence mu kuraba bijejwe responsabilité no kwama ariko ari ibintu bishasha bishobora kurikiza ico bita innovation permanente. Ni ukuvuga yuko iyo plan d'affaires niyo ica igendeza mu ngiro igendera kosora ivyo rishyirahamwe.
Amwe mashyirahamwe ya leta y'u Burundi ifisemwe imitahe avugwa ko akora homba iruhande ya Régis des Eaux ni nk'iryo gutuma tumana ku makuru Onatel iryo gutegekaniriza kazoza abakozi ba leta INSS hamwe n'iryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique.
Turacyaraho mu Burundi aho ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi kuva ejo ku cyumweru rifite umunyamabanga mukuru mushya Reverien Ndikuriyo yatowe muri mitingi rukokoma y'iryo shyaka yabereye mu murwa mukuru wa politike i Gitega. Reverien Ndikuriyo si mushya mu nzego z'iryo shyaka sinamushya mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza yarabikurikiranye.
Hari mikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryagenye Reverien Ndikuriyo ko umunyamabanga mukuru mushasha w'umugambo uri ku butegetsi. Uwo mugabo yavukiye mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro mu manuko bw'u Burundi mu 1970 ari mu baroye mu kirobe cy'abahutu cya FDD mu myaka ya 90 imbere y'uko uwo muharuhinduka CNDD-FDD. Icyo gihe yaravuye muri kaminuza y'u Burundi yatwaye iyo ntara avukamwo hagati y'2004 n'2007 hagati y'2007 n'2010 naho yamushinga amateka imbere y'ukuja mu nama nkenguzamateka kugera mu 2015 ubu naho akaba yahora atwara urwo rwego mu kiringo cy'imyaka 5 ishize. Kandi kuri iyo wahejeje gutorwa yiyemeje gukomereza aho asubiriye yaragejeje.
Uca mu makanda y'inzovu ugakira urume. Iki kibanza cyahoramwo nyiricyobera umukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye. Ubu ni ukuramiriza. Tuzobandaniriza aho yaragejeje. Ntitubitinya rero, tuzobikora kandi dufashijwe na mwese abagumya banga. Tuzobabera umwungere mwiza amenye intama ziwe imwimwe mu izina ryayo. Mugana ati tubasaba yuko mu b'intama nziza zitona ntimuzoze munakebaguzwa ngo murabe ibyo butandikiwe. Tuzobama hafi mu mitumba y'u Burundi yose mu mazone n'amakomine ntawuzobura ahashikiriza icyumviro ciwe. Muzotubera abahanuzi beza batwubaka batadusambura. Muzotubera abagenzi bimvuga kuri atari badendekanya bashyira imbere ineza yabo. Dushyira imbere ineza y'igihugu kandi dushyize imbere ineza y'igihugu. gihugu umwe wese azobona umugabane wiwe.
President Evariste Ndayishimiye yasimbuye ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nawe yashimye ko ibihe bishitse imigendanire y'igihugu ciwe n'amakungu yifashe neza. N'u Rwanda yemeza ko bitaraja mu buryo afite icyizere cy'impinduka.
Turiko turaraba imigendanire ko yagenda neza mu gihugu, ariko igihugu kibanye nico bimeze nk'ibicumbagira, ariko nacyo tugitera intege kuko tugeze ku ntambwe nini. Ubu turamaze kubona yuko ico dupfa camaze kumenyekana bakizi tukizi, kandi bagikuye mu nzira bajya a murazi kwa abavandimwe. U Rwanda dusangiye byinshi, dusangira ururimi, dusangiye imico, ntibibereye yuko rero two kwa turiko turaryana. Mugangira ngo kubera turabavyara turatiro turavyaruzanye. Baravuga batubonye abavukana batase ntuje mu hagati. Kuko wowe barabaza ko bapfa kandi bacakumbikana. Mwene wanyu niyo yobaraje ukubita agafuni arahindukira akagukubita umuhini. Jewe ndafisi chizere jikomee chane kwigi ugu chugwada ejo tuzoba dukundana.
Ama mashira hamu muza makungu wa sanga igeno wajandi kuriyo wata chizere tanga mwijanye na kateka kazina munu. Kakina tesaki anumushakashati kuburundi muri DHB ya vuganyani juja Amerika kibo na ivzavu ye mwikura nirojiki tega.
Le nouveau secrétaire général du parti au pouvoir révérien Andy Corio est de l'aile dure du parti. Lorsqu'il était président du Sénat, il a fait plusieurs discours très hostiles envers les opposants au gouvernement.
Nyamanga mushasha umugambo uri ku butegetsi ari mu ruhande rw'intago rw'uwo mugambwe. Igihe yari muri Sena yaravuze amajambo atihanganira abatavuga rumwe na leta. Itorwa ryiwe rizanira ishimangira ingufu z'urwo ruhande rw'intago rw'uwo kuva amatora y'imbere 2020 dufatiye kwigenwa haraheza amezi atandatu rya ministre wa mbere Alain Guillaume Bunyoni n'umushikiranganji ajejwe umutekano rya Gouverneur ya Kobuca baje cyane mu mari kuva mu 2015 mu itorwa rya Zeriendi Kuriyo. Nta kintu na kimwe kiziganisha ko mu byerekeye agateka kazina muntu mu Burundi. Ariko reka turabe iyo bija president Ndayishimiye yasezeranye kubaha demokarasi no kugira Burundi igihugu cy'amategeko. Ikibazo ubu ni ukumenya niba azoshyitsa ibyo yasezeranye mu gihe abantu nk'abo bari mu bibanza bihambaye by'igihugu. Niko Tesaki anibaza. Havuga nka Tesaki anuramutse wa CNDD-FDD kuva kuri uyu wa Mungu warabamenyereye.
Bazobabwira ko ndi kuri iyo arikora ari umwicanyi. Muga ni bande? Ni bande bazivuga? Bazovuga kimbonera kuri ari mbi kubera iko yanizo kuvuza igihugu. Umwasi yagomba gusambura arabahukomeye. Imbonera kuri nizo nguvu zuguteza imbere igihugu. Nico gituma bama bari ko bararondera hajya nyene. Iyo zisambure. Zotegwe rero ubwoba n'amajyama duci ingufu ahubwo ni bavuga biduhe ingufu zo gukora.
Kuva ubu urwego rw'inaribonye za CNDD-FDD rwahora rurongowe na nyakwigendera president Pierre Nkurunziza ruramutswa mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Eloge wilika neza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge wilika neza. Tuve mu Burundi tujye muri Uganda aho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine mu mpera z'icyumweru gishize yatangiye gusaba abaturage guhakana intsinzi president Museveni aherutse kwegukana mu matora y'umukuru w'igihugu. Imvugo ye ije nyuma y'amatora ataramuhiriye ifite izihe ngaruka kuri icyo gihugu n'ahazaza hacyo. Bernard Sabiti ni impuguke mu bya politike akaba n'inararibonye muri politike ya Uganda, nibyo nabanje kumubaza.
Ibihe bizaza mbega bya Uganda future y'iki gihugu nje ntabwo yoroshe gusobanura kuko ibintu bibaho ni ibintu biteganyije. Usanga igisirikare gifite ingufu nyinshi hano muri iki gihugu. Simpanya ngo hari umukandida ubasha guhagarara guhakanya Museveni nubwo yabatsinze igisirikare kitamushyigikiye ngo ashobore gutegeka. Iyo niyo ngorane dufite hano muri Uganda.
Ni ukuvuga rero ko Uganda yamye itegekwa gisirikare n'ubu ngubu murabona ko ubutegetsi bukiri mu maboko y'abasirikare butazashobora kujya mu maboko y'abasivili.
Cyane rwose kuko nubwo ubasha kutababona umuhare hariya ngo bari gutegeka nangwa ngo ubasange ari ba minisita nangwa iki, ariko arabizi twebwe tumaze igihe muri iki gihugu tuzi ngo ingufu ubutegetsi n'ubushobozi byose biri mu maboko y'igisirikare. Abasirikare benshi mu kampeyini bari gushaka amajwi iki gihe gishize babivugiraga no ku mateleviziyo no ku maradiyo bavuga ngo kibabasha guterera Saruti Bobi Wine. Abarwanyi iyo ntambara yabaganye mu butegetsi bo bafite purani yabo, bahora babivuga ahangaha nta nubwo babirisha. So icyo ni ikikwereka ko buriya aya matora mbega ni nk'urwo ikunze kwerekana cyane kwerekana abazungu bakunze kuyanda igihugu n'amashiringi ngo harimo demokarasi ariko nk'uko ubizi nyine buri myaka itanu ni ukuja muri urwo rwikunzo rwo gutora ariko ababizi baba bazi ko nta mbindi kibasha kubaho iciye mu matora ntigishoboka turisiti ntabwo ari aka kanya ndahari muri iki gihe
dusubire gato ku bijyanye n'ubukungu ejo bundi hari ikiganiro nabonye Museveni akorana n'itangazamakuru ryo hanze ababwira ati Uganda iri mu bihugu bifite ubukungu butera imbere cyane muri Afrika mu bihugu bya mbere bifite ubukungu butera imbere cyane muri Afrika ibyo namwe mutuye aho ngaho niko mubibona
Awenda wari kuri of course yawe ngiye gukora mu data mu statistics mu mundo w'imibare nanda w'inamba economics ibyo nta wari kuri of course Uganda ni mu bihugu bikennye cyane munsi yose itegereje imibare iva mu United Nations na n'ibindi bitongore barabivuga barabibeshya of course abakurikira imibare ko turabizi ariko nk'uko ubizi buri perezida akunze kuvuga ibyiza kuri ibyo yibwira ko akoze ariko Uganda ni ntawe ari igihugu gifite ubukungu ubukungu basha kuvuga ko buhari mu ngeri y'ibicukurwa mu ngeri y'abashoramari ubundi baza ahangaha ariko ruswa yo nkubwiye rero ubwo bukungu ntaho bugabanywa n'abaturage ba buri gihe bo mu gihugu buja mu maboko y'abantu bake cyane bafite abo bazi n'ababazi bityo nk'uko sisitemu mbega ikora niko sisitemu ikora ahangaha
Bernard Sabiti inararibonye muri politiki ya Uganda Tugeze mu makuru y'imikino duhera mu Burundi aho mu irushanwa ry'umupira w'amaguru ikipe Flambeau du Centre ikiri ku mwanya wa mbere naho Vitalo ikaba itaratsinda mu mikino itatu imaze gukina mugenzi wacu Desire Hatungimana nibyo atubwira
Umugwi w'urunani kuruno w'Imana warasubiye kwereka abakunzi ba basketball mu gisagara cha Bujumbura ko muri kino gihe atari wo gutamundasa mu kwirahira worohewe cyane mutanga United ku manota 79 kuri 36 iyo nsinzi ikaba yatumye urunani ruguma mu kibanza cya mbere by'ifata kibanza ubundi mugwi uguma werekana ko uri kurarondera ico kibanza cya mbere ubukiri mu runani ni Kern uwo mugwi ukabatsinze muzinga nayo nyene yari maze imisi byifatamo neza ku manota 66 kuri 63 umumenyereza uwo mugwi wa Kern akamenyesha ko ugorukino rwabagoye gose kandi akemeza ko icizere cyo gutahukana iryo higanwa kigihari
cyinze dugwanye bose bona ko ari ekipe ya je yiteguye ko era defense yacu musanzu zwa une defense tugara zone cyane bose mbaho urabona yuko abantu bateguye ikintu bayikasa kuko muri premier mitan wabona yuko bashoboye kugira amashuti menshi arinjira hanyuma mu kubakenyura je nibaza yuko twashoboye kugira defense ubu tugira ka defense ko kuza turabegera cyane bose
mu mugwa muzinga hoho umumenyereza amenyesha ko gutakaza umukinyi bagendera ko byabakoze ko ariko akemeza ko uburambe burangwa mu bakinyi ba Kern bwatumye batsindwa
ikintu cyane cyane igisumbije harimo abakinyi nk'abangaye basa n'abakunze bakinisha ubwenge cyane gusenda abandi rero kuri icyo kintu barakinishije ubwenge abakinyi babo n'ikime bakwije amakosa ashika kuri ane mugabo baragerageza kuyajera bishika ku mita ya nyuma
no muri volleyball mu higanwa ry'i Bujumbura harabaye inkino aho mu bagabo ka Cosmos yatsinze Rukinzo ku maseta 3-1 Bujumbura Uwezo wa ndani itsinda Bisoro Volleyball Club amaseta 3-2 Association des Sportifs de Bujumbura nayo ikaba yarorohewe mu gutsinda Muzinga ku maseta 3-0 mu bigeme Muzinga yatsinze Rezas amaseta 3-0 Panther nayo itsinda Gender Light Club ku maseti 3-2 umupira w'amaguru naho kundwe igira ya 18 higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi umugwi wa Vitaro watsinzwe na Royal FC bitsindo 2-1 kuva rero inkino z'igice cya kabiri cy'higanwa zitangura abakinnyi bamenyerezwa na Olivier Niyunge ko ntibararonka insinzi bikaba bitangwe gutera amakenga muri uwo mugwi Olivier Niyunge ko akabamenyesha ko bagiye kuvugana n'abakinnyi baraba ico biva ko ariko akizera ko ibintu bishobora gusubira mu buryo abakinnyi bagwaye bagarutse mu kibuga
nawe nyikuru wa Nigeria apige kurusha abajuri banje sinzi cyo muri no minsi bariko baraba sinzi ubu turakina ntidutsinda mugabo tugitera imbere bavuga ngo dutera imbere mugabo twaratsinda cyo twamona twicaye ngaha turiko turiga hajya akazi kacu kwamara kwiga dusubiremo dusubire kandi turabe ico twokora kugira tushobore kuva muri situation uko amakazi turaroma mugabo kuyatsinda bikanka urumvye turiko turavugana turaye ico twokora sinzi ko arabajwere badehukiwe sinzi mugabo ifoko tubirondeza turako tuva muri situation
mugihe vitaro ivyayo bitoroshe muri Flambeau du Centre batsinze Interstar babona kugumana ikibanza ca mbere Message Ngozi itsinda Burundi Sport Dynamic gitsindo kimwe kubusa ikifata ikibanza cha gatatu Atletico Olympique nayo yaratangaje abantu mu gutsinda Grenoir bitsindo bibiri kuri kimwe uwo mugwi kuva ufashwe na banku wiha Emmanuel Batazira Mayere ukaburiko urava mu bibanza vya nyuma buke buke Rukinzo umugwi igipolisi ukaba wirahiye muzingo mu gwi igisoda mu kutsinda ku bitsindo bitatu kuri kimwe ucugumana ikibanza cha kabiri vyifata kibanza Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana reka makuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda avugwa muri icyo gihugu turagezweho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Irushanwa ryo kwatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu umupira w'amaguru kwakinye bakina muri za championnats wabo rirakomeje. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nayo iracyahanyanyaza muri uru rugamba rurimo kubera muri Cameroon. Mu itsinda rya gatatu u Rwanda ruherereyemo hamwe na Uganda, Maroc na Togo, abasore b'umutoza Mashami Vincent bafite amanota 2-6 kuko banganyije imikino ibiri yabahuje na Uganda na Maroc. Ejo kwa kabiri guhera saa 3 z'ijoro ku isaha y'i Kigali, Amavubi y'u Rwanda azashakirana n'uduca twa Togo mu mukino u Rwanda rugomba gutsinda byanze bikunze kugira ngo rukatishe itike yo kwinjira muri kimwe cy'aka kirangiza ni ibintu bitoroshye kuko kugira ngo amanota 3 aboneke bisaba ko bawinjije igitego mu gihe abakinnyi b'u Rwanda batarabona igitego na kimwe muri ishani irimo kubera muri Cameroon mu gihe ikipe y'u Rwanda isabwa gutsinda Togo ngo ishobore gukomeza urugendo abayiherekeje nabo barasabwa kwikubita agashyi bakarushaho kugaragaza ubunyamwuga nyuma yuko ku mukino wahuje Amavubi na Maroc kwa gatanu kimwe rugishize umukinnyi Eric Ngendahimana yinjiye mu kibuga agakina yambaye imyenda yanditseho inimero zibusanye ku mupira no kwikabutura ibi byaje byongera ku gikorwa cyatunguye benshi ubwo bataga imipira y'abanyezamu bagaharuraho ijambo Rwanda ryaryaritse mu mugongo kugira ngo babone uko bandikaho amazina y'abakinnyi muri rushanwa rya Shandi ririmo kubera muri Cameroon amakipe amwe namwe arimo kubonekamo abakinnyi cyangwa abatoza banduye virusi ya corona ku Rwanda rw'u Rwanda kugeza ubu nta kibazo gihari kandi ngo bakomeje kwirinda no kwitwararika nk'uko Arida Kankindi uyoboye intumwa z'u Rwanda abisobanura
CAF hari ingamba yashyizeho nubwo turimo hotezimo abandi bantu dufite dedicated floors ku bakinnyi ndetse na delegation twajyanye zitagerwaho abandi bantu dufite ascenseur cyangwa inzira twahawe dukoresha haba kujya aho dufatira amafunguro haba kujya aho dukorera inama ndetse no mu byumba byacu so ntabwo duhura cyane n'abantu bo hanze ariko tukaba dufite n'izindi measures twari twashyizeho nka ekipe yacu dufite umu IPC manager tuba turi kumwe ugenda udesinfecta ahantu hose ama elevator aho tugenda hose ara desinfecta imodoka tugendamo aho twicara udupfukamunwa ndumva rwose dukoresha ibyo dushoboye ngo twirinde nabwira abanyarwanda ko duhagaze neza kandi twirinze neza
tukiri mu mpira w'amaguru ikipe ya AS Kigali yatangiye umwiherero wo kwitegura umukino w'intera ya gatatu mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Iyi kipe izahura na Club Sportif Sfaxien muri Tunisia. Umukino ubanza uteganyijwe kubera muri Tunisia ku itariki ya 14 y'ukwezi gutaha kwa kabiri, naho wo kwishyura ukazabera i Kigali ku itariki ya 21. AS Kigali irimo kwitoza idafite abakinnyi bayo batanu bari mu ikipe y'igihugu Amavubi, aribo Eric Ndayishimiye, Emery Bayisenge, Rashid Kalisa, Eric Nsabimana na Muhadjiri Hakizimana. Nubwo abenshi mu bakurikirana iby'umupira w'amaguru babona AS Kigali nta mahirwe ifite imbere ya Club Sportif Sfaxien, umuyobozi wayo Shema Ngoga Fabrice aherutse gutangaza ko ikipe izagera mu kicho cy'amatsinda ndetse ngo ikanaharenga.
Tugiye kwitegura mu buryo burenzeho kugira ngo ikiciro kindi mbere ko tugera mu matsinda nacyo tuzakirege neza. Intego ya mbere dufite muri amarushanwa yo hanze ni uko byibuze tubasha kurenga amatsinda. Nabuze kurenga amatsinda bamwe bavuga ko nibishoboka ariko ndebye ekipe dufite abakinnyi bose bari bazima birashoboka.
Mbere yo kugera kuri iyi ntera AS Kigali yabanje gukuramo Orapa United yo muri Botswana ikurikizaho KCCA yo muri Uganda. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti mwarimu duteze amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naho tuyasoreje. Reka nshimire mwe mwese mwarimu yakurikiye, nshimire kandi na bagenzi banjye twafatanyije kuyabagezaho. Fasil Gabehu niwe wegeranije ikiganiro, ye mwumva ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.